Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa mbere, itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri, umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Tangishaka, ataramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ndabahaye ikaze mwese.
Iyo ndwara iyo imaze kumenyekana ukajya kwa muganga bakaguha imiti, inyuma y'amahinga abiri niba igishobora gusubira kuvuga gutandukana abandi. Ni indwara rero ivugwa kandi igakigwa.
Uyu ni muganga Marc Ndayiragije arongoye intara y'ubuvuzi ya Rutana, avuga ku ndwara y'imibembe muri iyo ntara. Iyo kimwe n'ayandi makuru yerekeye amatora yimirije mu gihugu cy'Uganda mu misi iri imbere, hamwe n'ayandi turabashikiriza mu kanya. Mu kanya kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse,
mwaramutse Uriane, mwaramutse nshuti y'ijwi rya Amerika. Tuyahere muri Central Africa. Abanyagihugu ba Central Africa ejo ku munsi wa Mungu bazindukiye mu matora y'igice cya kabiri y'umukuru w'igihugu. Abakandida babiri, Anicete George Dologele na Faustin Archange Touadera, bahoze ari abashikiranganji ba mbere muri icyo gihugu, nibo bariko bahiganirwa icyo kibanza. Bose uko ari babiri bemerera abanyagihugu ko bazozana amahoro n'umutekano muri icyo gihugu kimaze imyaka irenga ibiri mu ntambara. Muri ayo matora abanyagihugu baratoye n'abashinga amateka, inyuma yaho sentare nkuru yo muri icyo gihugu yahakaniye ibyavuye matora yabaye mu kwezi kwa 12 kuko yabayemo utunenge. Abatsinda ayo matora bazosubirira leta mfatakibanza yashyizweho mu mwaka w'2014. Mu matora yabaye itariki 30 z'ukwezi kwa 12 guheze, nta n'umwe muri abo bakandida yakwije amajwi amuha uburenganzira bwo gutsinda. Tukivuga ku matora, komisiyo ijejwe gutegura amatora mu gihugu cya Uganda iriko itegura guhura n'abarorerezi bo mu gihugu ndetse n'abandi mvamakungu kuri uyu munsi wa mbere. Ni mu gihe kuri uyu wa kane uza itariki 18 ariho hatekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu, ay'abashinga amateka n'ay'abakuru b'imitumba mu Buganda. Abategetsi ba komisiyo y'amatora bamenyesha ko bashikiriza abo barorerezi aho imyiteguro igeze no kubahumuriza ko amatora azoba mu mwidegembyo ku mugaragaro kandi azokwizigirwa na bose. Bamenyesha kandi ko gushika ubu abarorerezi bashika 2000 aribo bamaze kumenyekana ko bazokwiragira mu gihugu cyose cy'Uganda gucungera no kurorera ayo matora. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama asaba mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin guhagarika ibitero by'indege ku barwanya leta ya Siriya. Ibiro vya Perezida Obama byamenyesheje ejo ku munsi wa Mungu ko abo bategetsi babiri baganiriye kuri telefone aho bibukanije amasezerano yumvikanyweho n'ibihugu 17 mvamakungu biriko birafasha gutorera umuti intambara iri muri Siriya. Ivyo biganiro hagati y'abo bategetsi babiri bije inyuma yaho aheze iminsi sekretari wa leta ya Amerika John Kerry na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Lavrov batangaje ko bagiye gushikiriza umugambi wo guhagarika intambara muri Siriya. Bihaye ikiringo cindwi imwe mu nyuma uyo mugambi uzoca utangura gushirwa mu ngiro. Uburusiya bwatanguye ibitero by'indege muri Siriya mu kwezi kwa 9 guheze, buvuga ko buriko bugwanya umugwi w'intagondwa wa leta ya Kiisilamu. Ariko ibindi bihugu rutura harimwo na Amerika bavuga ko byinshi muri ibyo bitero by'indege bitumbera abarwanya leta ya Perezida Bashar al-Assad. Makuru kuri Afghanistan, ishyirahamwe mpuzamakungu rimenyesha ko abasivile barenga 3,500 aribo bamaze gupfa mu ntambara mu gihugu cya Afghanistan, abandi bababa 7,500 barakomereka mu mwaka w'2015. Ivyo bitigiri vyiyongereye ibice 4% ugereranije n'ivyo mu mwaka w'2014. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rimenyesha ko abasivile bapfuye mu mwaka w'2015 aribo benshi kuvaho itanguriye gutohoza abasiga ubuzima muri icyo gihugu mu mwaka w'2009. Amakuru kuri Israel na Palestina, abanyagihugu ba Palestina batanu barishwe n'inzego zijejwe umutekano za Israel. Uwundi arakomereka bikomeye cyane mu ntara ya Cisjordania. Igisirikare cya Israel cyamenyesheje ejo ku munsi wa Mungu ko cyarashe babiri inyuma yaho batanguriye kurasa abasirikare ba Israel hafi y'igisagara cya Yerusalemu. Kuri uyu munsi nyene imiyabaga ibiri y'abanyepalestina yarateye amabuye imiduga irengana mu gisagara cya Jenine ni mu ntara ya Cisjordania. Abasirikare ba Israel bahashitse, umwe muri iyo miyabaga yaciye atangura kubarasa, nabo baca barivuna baca barabica. Ubugira gatanu yishwe ariko agerageza gucumita imbuga ituma umupolisi wa Israel ariko mu micungararo ya Yerusalemu. Kuva mu kwezi kwa cumi umwaka uheze, abanyisiraheli 27 nibo bamaze gusiga ubuzima muri izo ntureka, mu gihe ku ruhande rw'abanyepalestina abashika 160 bamaze kwicwa n'inzego z'umutekano za Israeli.
Urakoze Aloyizi Bigirimana ku makuru udushikirije. Utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere y'uko dusozera ibiganiro byo kuri ino saha. Amakuru yo mu biyaga binini. Mu Burundi, mu ntara ya Rutana, ingwara y'imibembe iriko ifata urugero ruteye amakenga abanyagihugu bahaba, kuko abayandura bakomeza kwiyongera. Bamwe mu bayanduye bibatera isoni kubivuga kuko batinya kwinubwa mu kibano, ariko abajejwe amagara y'abantu mu Rutana basaba abanduye iyo ngwara gutinyuka kugira bivuze hakiri kare, kuko ari ingwara ivugwa kandi ikira n'imiti ikaba itangwa ku buntu. Inkuru ya Fidel D'Antoine Nsabimana.
Iyo ngwara y'imibembe abatari bake bibaza ko yoba yararanduranywe n'imizi mu gihugu cy'u Burundi, ariko muri komine ya Giharu mu ntara ya Rutana iyo ngwara y'imibembe itangwe gutera amakenga, kuko nko ku mutumba wa Buyaga gusa havugwa abantu bashika 20 bafite iyo ngwara. Ica kabiri mu bayigwaye bamenye ko bayanduye mu mpera z'umwaka w'2015. Iyo ngwara bamwe bavuga ko iteye isoni, kuko n'uyigwaye adashima kubishira ku mugaragaro, kuko bigaragaye ko ayifise mu kibano baca bamwinuba. Ijwi rya Amerika ryagendeye ku mutumba wa Buyaga havugwa benshi mu bandi iyo ngwara y'imibembe. Umutama Kabura Antoine agendana iyo ngwara, ndetse kubera ibikomere ku mano asigaye yambara amashesheti kugira ngo ahishe ibyo bikomere yongere yikingire n'isazi zimutoneka. Ibikomere byandurutse ku ngwara y'imibembe. Kabura Antoine ntiyashimye kuvugira kuri mikoro y'ijwi rya Amerika byamuteye isoni, ariko twegereye umukobwa wiwe Irankunda Leoncia atubwira uko mu kibano bamwinuba kubera se agwaye ingwara y'imibembe.
Mahara nyine batwinuba kubera abavyeyi baba bayigwaye ngo natwe ngo batwigwaye tukabandukiza. Oya, ntitwasangira ibiribwa kandi basha batwinuba dusha twumva yuko mengo nyene ntumeze nk'abandi bakaca batwinuba sha twiyumvira ko nabi nyene yuko urababara nyene ukatuntura umvanya abandi bariko barakwinuba mu bandi.
Naho mu muryango wa Kabura Antoine binubwa mu kibano kubera serugo yanduye imibembe, siko bimeze mu muryango wa Berita Ndibanje. Umupfakazi agenda n'ingwara y'imibembe, ababanyi biwe ngo ntibamwinuba kuko batahuye ko ari ingwara, kandi ingwara itazirumwe.
Ingwara ndayenda imaranye nyine gihe, hanyuma nyine nkajya ndajya kwa muganga bakame tutonge oya ntabanyi nunze kubwira baranena banena ehe, kuko bavuga ati ingwara si yubumwe na twebwe hari aho buca bikaba.
Muganga Mark Ndayiragije arongoye intara y'ubuvuzi mu Rutana arazi iyo ngwara kwiriho, asaba abayigwaye kutayinyegeza, kuko iyo bayinyegeje ariko itera ibasinzikaza kandi binatuma yandukira abandi. Ariko ivuwe kare inyuma y'indwi zibiri umugwayi ari ku miti ntasubira kwanduza abandi.
Turabizi ko iyo ngwara y'imibembe yagiye kwibonekeza ibisanzwe, ni hano usanga abantu batarazijuka n'ahandi indwara y'umubembe udagukira indwara aragirayakana indwara, kuko iyo ngwara iyo imaze kumenyekana ukajya kwa muganga bakaguha imiti inyuma y'amayinga abiri niba igishobora gusubira ku muntu
Muganga Mark Ndayiragije avuga ko kubona muri iyo komine ya Giharo iyo ngwara iguma yibonekeza bishobora kuba biterwa n'uko iyo komine iri ku rubibi rwa Tanzania n'u Burundi, bikaba byoshoboka ko hoba hari guhanahana iyo ngwara hagati y'Abarundi n'Abatanzania.
Tuve mu Burundi tuje mu Buganda, hasigaye iminsi itatu amatora abe muri ico gihugu. Mugenzi wacu Eric Bagiri ubusa ariko arayikurikiranira hafi, yavuganye na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi amubwira uko ayo matora ariko aritegurwa muri ico gihugu. Tubatega amatwi.
Eric, hasigaye iminsi itatu yonyine ngo amatora abe muri Uganda. Wageze I Kampala ubona umwuka bifasha ute? Hari ibintu bigaragara wabonye aho wanyuze bigaragaza ko abantu biteguye gutora?
Ego nivyo eje ninko kubivuga duhereye ku mupaka wa Gatuna uhana imbibi n'u Rwanda, no kuvuga ngo kuva ku nzu ya mbere kugera ku ya nyuma hariho amafoto agaragaza abakandida, ku buryo ushobora no kubona n'inzu ugasanga hariho amafoto nk'atatu ku muntu umwe. Wagira rero mu bice bishaka kwegera Kampala araho twanyuze iyo Bwana Kaguta Yoweri Museveni avuka mu gace bita Rusherere. Hariho umugabo wambaye imyenda y'ishyaka ye, abantu b'umuzi bavuga ko ahamaze igihe aricaye, ni munini yewe bavuga ko angana na Museveni, ku buryo ngo ntahava ntanyeganyega. Wagira muri Kampala rero urabona abamotari bagiye bambaye imyenda n'ubundi y'ishyaka riri ku butegetsi NRM, bafite imodoka ibari imbere ibarindiye umutekano, bagenda bavuza amafirimbi. Ni ukuvuga ngo ikiriho ni umwuka w'amatora kurusha ibindi byose.
Wenda birasa nkaho atari ngombwa ko yiyamamaza, ndumva afite abamwamamaza. Hari ubundi buryo abandi barimo gukoresha se kugira ngo biyamamaze?
Ku bundi buryo uhereye kuri uyu wa gatandatu habaye ibiganiro mpaka hagati y'abakandida bose uko ari umunani na Museveni arimo, byabaye muri Uganda n'ibiganiro byatambutse ku mateleviziyo yose yo mu gihugu.
Noneho Perezida Museveni nawe yagiye muri ibyo biganiro mpaka, ubundi yari yavuze ko ibyo ngibyo atabyitabira. Hari iki cyahindutse?
Ni ibintu nahoze nkurikirana hano ku mateleviziyo ya Uganda, bari kubisesengura bavuga ko ni ibiganiro n'ubundi bavuga ko biganije demokarasi, bayagiranije n'uburyo Museveni yitwaye muri ibyo biganiro, ukuntu yagiye agasuhuza agahereza ikiganza bagenzi be bahanganye mu matora. Baravuga ko ni ibintu n'ubundi bavuga ko bitari byitezwe byabatunguye.
Ese abo bakandida ni bande Eric?
Uko ari umunani, wenda twahera kuri Bwanaka Abedi wo mu ishyaka People's Development Party, hagakurikiraho Amama Mbabazi, hagakurikiraho Baryamureba nawe arigenga. Amama Mbabazi nibute ko yahoze ari mu ishyaka riri ku butegetsi NRM, agakurikiraho Biraro Benoni ndetse na Dr. Kiza Besigye FDC. Dr. Kiza Besigye akaba ari nawe bavuga ko kabone n'ubwo Museveni ashobora kuba yatsinda amatora ariko ashobora kuba yakurikirwa na Dr. Kiza Besigye. Akaba noneho bita Mabirizi na Cyarya, na amazina y'amagande rimwe na rimwe abagoye kuyasoma ndetse na Museveni.
Birumvikana. Hanyuma se Perezida Museveni nk'akarusho we yaba afite nka perezida uri ku butegetsi mu byerekeranye no kwiyamamaza na kahe?
Muri ibyo biganiro nkurikije ubusesenguzi amateleviziyo n'amaradiyo ya hano ari gukora, bageze ku kibazo cyo kuvuga ngo ese umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba, East African Community, murabona uburyo ubayeho, uburyo ukeneye gutera imbere. Baravuga ko Museveni yabashije kuba yabyitwaramo neza ugereranije n'abandi bakandida kuba yasubiza icyo kibazo umunyamakuru wari ukimubaza.
Hari ibiganiro se byihariye we atanga ku ruhande nk'umuntu nyine uyoboye igihugu kurusha abakandida bahanganye?
Ibiganiro byihariye nubwo kwiyamamaza bikomeje hirya no hino mu gihugu cya Uganda nk'uyu munsi yahaye ikiganiro abanyamakuru baza kumubaza ese uramute utinzwe byagenda bite yeruye avuga ko igihe cyose yasindwa ashobora kuva ku butegetsi mu mahoro yani ko ngo ashimangira ko atavuze byinshi byo kujya gukora ariko nanone ashimangira ko yiteguye ko nta uzamutsinda.
Ndumva icyizere ari cyose. Hanyuma se ikibazo cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari bamaganye mu minsi yashize abanyarwanda ngo babambuka bakajya gutora muri Uganda kugira ngo Perezida Yoweri Museveni abone amajwi, hari nk'abanyarwanda babonaga bagenda ingendo byari bisanzwe cyangwa hari cyahindutse?
Duhereye Nyabugogo wenda ingendo ubundi ni imodoka yashoboraga kuba yajyamo nk'abantu 70 twahagurutse turi abantu 22. Shoferi ubona ko akisinya avuga ko abihombiyemo ariko nawe agakumbuza kuri iyo mpamvu avuga ko abanyarwanda kwa kundi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari kwiyamamazanya na Bwana Kaguta Yoweri Museveni barabikomye ni ukuvuga ngo harimo ikintu cy'urwikekwe cyane ko bashingiye ku mvugo z'abategetsi bakuru bari basanzwe bakoresha muri iyi minsi yo kuvuga ngo nihagira abazigaragambiriza ibizava mu matora abana babo bazaraswa. Ni ukuvuga ngo abanyarwanda barasa naho bafite ikintu cy'icyoba kuba hashobora kuba havuka ikindi kintu kitari cyiza muri aya matora ariko nta mategeko bashyizeho yo kuvuga ngo abakumire kuba bajya muri Uganda cyangwa se bagana.
Urakoze cyane Eric Bagira Ubusa, gukomeze udukurikiranire ayo matora.
Murakoze cyane namwe Eugene.
Ubu naho n'umwanya tubashikiriza amakuru ya sport n'imikino, duha kanya mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda adushikiriza amakuru mu Rwanda.
Nyuma y'irushanwa rya Shani ryari rimaze ibyumweru bitatu ribera mu Rwanda, shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarasubukuwe mu mpera z'icyumweru gishize. Imikino yari igeze ku munsi wayo wa 10. Kwa gatanu w'icyumweru gishize, ikipe ya Musanze FC yatsinze Tensere FC kuri Stade Umuganda i Rubavu ibitego bitatu ku busa. Ikipe ya Sunrise yaguye miswi na Bugesera FC banganya igitego kimwe kuri kimwe i Rwamagana. AS Muhanga nayo yanganyije na Rwamagana igitego kimwe kuri kimwe kuri Stade Muhanga. Kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo, ikipe ya AS Kigali yatsinze Marine FC igitego kimwe ku busa. Mu wundi mukino wabaye kwa gatanu, Rayon Sports yatsinze Gicumbi ibitego bibiri ku busa kuri Stade Gicumbi. Ibi bitego byombi byatsinzwe n'umukinnyi mushya wa Rayon Sports witwa Ismaïlo Diarra ukomoka mu gihugu cya Mali. Ejo ku cyumweru habaye umukino rukumbi wahuje Mukura Victory Sports n'Amagaju FC. Uyu mukino wabereye kuri Stade Huye warangiye Mukura Victory Sports itsinze Amagaju FC ibitego bitatu kuri bibiri. Imikino ibiri isigaye ya shampiyona yarasubitswe kubera ko amakipe ya APR FC na Police FC yari yitabiriye imikino y'amarushanwa ya Afurika. Iyo mikino yigijweyo n'uwagombaga guhuza Kiyovu Sport na APR FC ndetse n'uwa Police FC yari gukina na Espoir FC. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 10 wa shampiyona ku rutonde rw'agateganyo, ikipe ya mbere ni AS Kigali ifite amanota 28. Ku mwanya wa kabiri hari Rayon Sport ifite amanota 21, Mukura Victory Sport ni ya gatatu n'amanota 20. Ku mwanya wa kane hari APR FC ifite amanota 18, Police FC iza ku mwanya wa gatanu n'amanota 17. Ikipe ya gatandatu ni Gicumbi FC ifite amanota 18, Kiyovu Sport ikayikurikira ku mwanya wa karindwi nayo ikagira amanota 18. Ikipe Amagaju iri ku mwanya wa 8 n'amanota 13, Musanze ni ya 9 ikagira amanota 12. Ku mwanya wa 10 turahasanga Sunrise ifite amanota 11, Espoir FC ifite amanota 10 ikaba ya 11. Ikipe ya Bugesera iza ku mwanya wa 12 n'amanota 10 nayo. Ku mwanya wa 13 hari Rwamagana ifite amanota 8, Marine FC iza ku mwanya wa 14 ikagira amanota 7. Ikipe ya 15 ni Etincelles FC ifite amanota 6, naho ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni AS Muhanga ifite amanota 2 yonyine n'umwenda w'ibitego 15. Tukiri mu mupira w'amaguru, ikipe ya Police FC yo mu Rwanda yahuye n'ikipe ya Atrabara yo muri Sudani y'Epfo mu mukino ubanza mu majonjora y'ibanze mu rwego rwo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika, Coupe de la Confederation. Uyu mukino wabaye ejo bundi kwa gatandatu kuri Stade Regional ya Kigali i Nyamirambo, warangiye Police FC itsinze Atrabara ibitego bitatu kuri kimwe. Mu rwego rwo guhatanira igikombe cya Afurika ku makipe yabaye ya mbere iwayo, ikipe ya APR FC ejo ku cyumweru yari yakiniye muri Swaziland aho yahuraga na Mbabane Swallows yo muri iki gihugu. Muri uwo mukino ubanza, Mbabane Swallows yatsinze APR FC igitego kimwe ku busa. Ku ruhande rwa APR FC ngo icyo gitego ntabwo cyabaciye intege ku buryo ndetse ngo icyizere ari cyose cyo kuzakuramo iyi kipe muri Swaziland. uyu ni Eric Rutanga myugariro ukira ku ruhande rw'ibumoso
barukunuramuka unuramuke neza n'amaokazio yagaragaraga kuba barangiza ndakeka mu myitozo nabo bazakosora tubashe gutsinda ni ekipe ukuntu nyibonye ndabona bishoboka bishwa no kurenga bibiri bikaba nka bitatu bine byajya mpfuye ukuntu nayibonye deze mita iri hasi ndakeka Kigali tuzabyishyura
imikino yo kwishyura iteganyijwe mu byumweru bibiri biri imbere yari Claude Munyandinda I Kigali.
Ubu naho duhakanye mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka adushikiriza makuru yerekeye umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi. Evariste,
mu mpera z'indwi twaraye turangije ihiganwa ry'umupira w'amaguru ryitiriwe ikinyobwa Primus mu cicaro ca mbere ryari rigeze ku munsi wa 22. Ku munsi wa gatandatu umugwi Olympic Star w'Imuyinga wari uramutse wakira umugwi wa Message Ngozi. Iminota 90 y'urukino yarangiye iyo mirwi inganya igitsindo kimwe ku kindi. Ibubanza umugwi Reserva watanye mu mitwe na Olympique Muremera y'Ingozi. Iyo mirwi nayo nyene yaranganije igitsindo kimwe ku kindi. Ku kibuga c'inkino c'Imagara umugwi Nyanza United watanye mu mitwe na Le Crocodile mu Rumonge. Urukino rurangira iyo mirwi inganya ubusa ku bundi. Imakamba umugwi Aigle Noir watanye mu mitwe na Flambeau de l'Est mu Ruyigi. Aigle Noir y'Imakamba ukaba watsinze Flambeau de l'Est ibitsindo 4-1. Ibujumbura ku kibuga cyitiriwe Umugano Ludoviko rwa Gasore kuri uyu wa gatandatu habaye urukino rumwe rwahuje Bujumbura City na Interstar. Bujumbura City niyatahukanye inzinzi y'igitsindo kimwe ku busa bwa Interstar. Mu mpera zino ndwi imigwi iserukira Burundi mu nkino za Afrika zihuza imigwi yabaye ya mbere n'iya kabiri zagiye hanze y'igihugu gukina inkino za mbere. Iyo nayo ni Vitaro yabaye ya mbere na Atletico Olympique yabaye ya kabiri mu ihiganwa ry'umwaka uheze wa 2015. Kuri uyu wa gatandatu umugwi Atletico Olympique wakinye urukino rwa mbere mu mazinga ya Comore watanye mu mitwe n'umurwi Fomboni. Iminota 90 y'urukino yarangiye Atletico Olympique itsinzwe n'umurwi Fomboni igitsindo kimwe ku busa. Igitsindo cyabonetse kuri penalty. Kuri uyu w'Imana naho umugwi Vitaro watanye mu mitwe n'umugwi Yori wo mu gihugu cya Lesotho. Ni mu ihiganwa rihuza imigwi yabaye ya mbere wayo. Urwo rukino rwarangiye ku ntsinzi y'ibitsindo bibiri by'umugwi Vitaro kuri kimwe cya Yori. Igitsindo cya mbere ku ruhande rwa Vitaro cyatsinzwe na Rudi Mavugo kizigenza w'umurwi ku munota 35 w'urukino. Ica kabiri gitsindwa na Hussein Shabani ku munota wa 52. Urukino rurangiye umwe mu bari baherekeje umurwi Vitaro azwi ku izina rya Roger Biragoye yagiye I Maseru avuye mu ntara Ngozi yagaragaje umunezero.
Uwo kumbana neza cyane atuko twatamba twataritse mani badufashije ibitsinaye n'abuto byabaye turatsinze twatahukanye intsinzi abarundi mwese ku munsi wa gatatu mudamuda kutwakira abanyengozi turanezerewe inzinzi twayitahanye urabona ko tanga leta gutuba ari uko nyende murakoze mari shimwe.
Akanyamuneza karagaragajwe kandi n'abakinyi Marc Arthur Arakaza asanzwe ari umunyegori na Rudi Mavugo kizigenza w'umurwi Vitaro.
Ni mfaneza munezero urabona urukino rwa mbere twateguye mu gihe kirekire cyane none urabona yuko ibyo twateguye ibyo twarimye turahindwi atwe tutako twikonsantra ku rukino rwa kabiri tuzokina mu mahinga abiri muhizi. Ni umunezero angere ko dutsinze match yo hanze match yabigoye mbwawe twabishashemo neza kuri turishimye sana kuba twashoboye gutsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe mu mati yo hano.
Inkino zo gusubiza I Bujumbura mu Burundi haba hagati ya Atletico Olympique na Fomboni yo mu mazinga ya Comore no hagati ya Vitaro n'umugwi Lyori wo muri Lesotho ni nyuma y'indwi zibiri ku magenekerezo ya 28 na 29 kuno kwezi kwa kabiri. I Bujumbura, Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Mbere ushama goti ndakubwira ico nagutumiye.
Aho.
Urabona ko mu ntaye icese heruka natsinzwe.
Icese.
Kandi ahanini byatewe nabijya bintu wavuze.
Ariko navuze vyodami.
Yego.
Kandi urazi ko rijya tonga ari rya rugata. Wavuye kubyike baragusa kubera yari yahunze.
Ndabizi ko ari iryiwe. Ariko wowe ndaguha amafaranga ushaka yose.
Yemwe.
Naho ushaka inka ni yayo ndazi gukubitira. Ariko mu rubanza rukurikira uzohindura ibyo wavuze.
Kare 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 kare. Bija bintu ntavyo no bangishobora guhindura.
Ukuri ko.
Naho woraramwo.
Yo.
Mbe warumvise ko bandahije akarenga kabiri kose.
Yego.
Ndarahira mama. Ndarahira umwana wanje. Gushika naho ndahira nimbwa yanje. Oya, oya, oya.
Kandi we sinzi ko wabaye.
Nabaye gute.
Ndahira mbi ntigwaza mu nda wa mugabo. Urababwira ko wari wihenze. None we ntumva yuko utarahiye nabe atasubira umwana.
Ha. Damiano ndakubwiye.
Eh.
Cewe ndumushinga ntaye nkaba nicabona muri rya rubanze.
Yego.
Naho wompi nka zuzu yakabande. Shishobora kurenga kundahiro.
Oya sha.
Ushaka nikure ku buntu. Abantu bose bambone nk'imaramare. Bantire umuke. Ahari umugabo hasigara umugayo. Hejuru ya maronko kadamia. Sha. Nzovu ukuri shake nakuzire. Nuzobona imba yanya zovuga ati ndabonye imba y'umugabo.
Ako nakama mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground kumfashanyo ya leta zunze umwe za America mu mugambi Burundi bwacu kazoza kacu
tubutse njuti mwese ko muri kumubandanye kumviriza radio ijwi rya America isamiranire Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mbere yo gusozera ibiganiro byacu byo kuri no saha reka mugenzi wacu Aloyse Bigirimana agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloyse.
Amakuru twabashikirije abanyagihugu ba Centrafrica jo ku munsi w'Imana bazindukiye mu matora y'igice cya kabiri y'umukuru w'igihugu. Abakandida babiri aribo Anicet George Dologele na Faustin Arkange Murambabarira Touadera bahoze ari abashikiranganje ba mbere muri ico gihugu nibo bariko bahiganirwa ico kibanza bose ko ari babiri bemera abanyagihugu ko bazozana amahoro n'umutekano muri ico gihugu kimaze imyaka irenga ibiri mu ntambara mu matora yabaye itariki 30 z'ukwezi kwa 12 guheze nta numwe muri abo bakandida yakwije amajwi amuha uburenganzira bwo gutsinda tukivuga ku matora kandi komisiyo ijejwe gutegura amatora mu gihugu cha Uganda iriko itegura guhura n'abarorerezi bo mu gihugu ndetse n'abandi baje bava mu makungu kuri uyu wa mbere ubutegetsi ba komisiyo y'amatora bamyesha ko bashikiriza abarorerezi aho imyiteguro igeze no kubahumuriza ko amatora azo bamwidegenzyo ku mugaragaro kandi azo kwizigirwa na bose na muri leta zumwe za America president Barack Obama wa leta zumwe za America hasaba mugenzi wa Burusiya Vladimir Putin guhagarika ibitero by'indege kubarwanya leta ya Syria Burusiya bwatanguye ibitero by'indege muri Syria mu kwezi kwa 9 bavuga ko buriko bugwanya umugwi w'intagondwa wa leta ya Kiislamu ariko ibindi bihugu rutura harimo na leta zumwe za America bavuga ko byinshi muri ibyo bitero kindege bitumbera abagwanya leta ya president Bashar al-Assad muri Afghanistan naho ishiramwe impuza makungoni rimenyesha ko abasivile barenga 3000 n'amajana 5 ari bo bamaze gufa mu ntambara iriko iba mu gihugu cha Afghanistan abandi bababa 7,500 barakomereka mu mwaka w'2015 ibyo bitigira ivyongereye ibice 4% ugeranije n'ibitegeri byo mu mwaka w'2014 Israel na Palestina naho abanyagihugu ba Palestina 5 barishwe n'inzego zijejwe umutekano za Israel ubundi arakomereka bikomeye cyane mu ntara ya Cisjordania igisirikare cya Israel camenjeje ejo ku munsi w'Imana ko carashe abanyepalestina babiri inyuma yaho batanguriye kurasa abasirikare ba Israel hafi y'igisagara cha Yerusalemu kuri uyu munsi nyene imiyabaga ibiri y'abanyepalestina yarateye amabuye imiduga irengana mu gisagara cha Jenine mu ntara ya Cisjordania abasirikare ba Israel baca barabica
aho ni naho duheraheje ibiganiro byo kuri no saha cyuti mwese mukunda radijwe rya America ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneye akanya ko gushimira abadufashije mu buhinga bw'ivyuma turashimiye kandi na Fatuma Kalalari Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri micro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mugira umunsi mwiza Imana ibaheza gira Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.